Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya ry'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi ejo habaye inama yahuje inzego za leta n'abahagarariye imigambwe ku kibazo c'ababuragiza ibikorwa by'indi migambwe co kimwe n'abashikiriza imvugo zitera ubwoba abandi. Abanye politike batumiwe baragaragaje uko byifashe.
Nosaba yuko inzego zibijeje bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu camanza. Hari ibintu bituma biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora canke iyo zagiye.
Uwo ni Agatondwasa ayobora umugambwe CNL.
Durare neza abo banyamigambwe bari mu nzego z'igihugu, mu nzego zitwara igihugu. Niba barananiranye rero baserukira leta baramara amaze leta bavyita haute trahison n'ubuhemu. Twihe iminsi 30 tuvuge tuti iyi minsi 30 ni seserofe.
Uwo nawe ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Umuvugizi wa leta ya Uganda yiyamirije ivyanditswe n'ikinyamakuru co mu Rwanda The New Times vy'uko ubutegetsi bwa Uganda bwapfunze imirongo y'itangazamakuru yabo kuri internet muri Uganda. Mu Rwanda ejo kuwa kane komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abakandida bazokwiyamamariza ibibanza vy'abasenateur. Imbere yo kudushika kuri ya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Arayisi Bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Arayisi,
urakoze Fidele. Ayo hirya no hino tuyahere kuri Korea ya Ruguru na Leta Zunze za Amerika. Igihugu cya Korea ya Ruguru kiragabisha Leta Zunze za Amerika ko citeguye kuganira canke gutana mu mitwe, kandi ko gishobora kuba intambamyi kuri Amerika y'ibihe birebire biri imbere. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kane, umushikiranganji wa Korea ya Ruguru ajejwe imigenderanire n'andi makungu Ri Yong-ho yavuze kandi ko mu gihe Amerika yokongera gufatira ibihano ico gihugu ko bari guharura nabi bikomeye. Iki ni ikimenyetso cy'uko Korea ya Ruguru ishobora kudasubira mu biganiro na Amerika vuba, naho yari yavuze ko ishobora kubisubiramwo mu gihe imyemerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo muri ako karere izorangira, ikaba yarangiye muri iyi ndwi. Leta Zunze za Amerika hamwe n'abatalibani bo muri Afghanistani barasubiye mu biganiro vy'amahoro muri Qatar kugira barabe ko boshika ku masezerano ashobora kuzorangiza intambara ya gisirikare ndende Amerika yinjiyemo. Ibiganiro byo ku ncuro y'icenda byatanguye ejo kuwa kane I Doha ku murwa mukuru wa Qatar, bwitezwemo amasezerano arindiriwe igihe kirekire hagati y'izo mpande zibiri. Ibiganiro vyongeye gutangura inyuma y'umunsi umwe abatalibani mu buraruko bwa Afghanistani bishe abasirikare babiri ba Leta Zunze za Amerika, bakaba bashikanye ku basirikare 14 bamaze kwicirwa muri ico gihugu muri uyu mwaka wa 2019. Igihugu cha Canada giteye kubiri nuko Uburusiya busubira mu mugwi w'ibihugu vya G8 kiretse buvuye muri Ukraine. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire n'andi makungu Christian Freeland ejo ku munsi wa kane. Yahakanye icyifuzo cyashikirijwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump cyo gusubira kwakira Uburusiya muri uwo muryango. Inama y'ibihugu bya G7 itekanijwe mu mpera z'indwi mu gihugu cy'Ubufaransa. Uburusiya bwinjiye muri uwo muryango w'ibihugu bitunze mu 1997 bukugwamwo inyuma yaho bwigaruriye intara ya Crimea ya Ukraine mu 2014. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagirijwe kwica abatavuga rumwe nawe mu Bwongereza n'ahandi mu Buraya, hamwe no kugerageza guhungabanya amatora yo mu 2016 muri Leta Zunze za Amerika yashikanye Perezida Trump ku butegetsi ibitari vyitezwe. Tukivuga kuri iyo nama ya G7, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yifuza ko ikibazo cy'imiriro iriko iratongora amashamba ya Amazon muri Brazil kibi cya mbere kiganirwa ko muri inama y'ibihugu ndwi bitunze kuruta ibindi ku isi. Perezida Macron ejo kuwa kane akoresheje ubutumwa bwa Twitter yagize ati inzu yacu iri kirasha. Yongeye ati ishamba rizana imvura, amahaha atanga 20% by'impwemu z'isi yacu ririko ryaka umuriro na kaga ku rwego mpuzamakungu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nawe Antonio Guterres avuga ko bimuteye impungenge kandi agasaba amakungu kugira icyo akora cyihuta cyo gukingira ayo mashyamba ya Amazon. Perezida wa Haiti Jovenel Moise yararokotse ikugwa ku butegetsi ni nyuma yahejo kuwa kane inamashinga mateka itoreye ikongera ikemeza kumugumiza ku butegetsi ibirangije amayinga atari make imigambwe itavuga rumwe nawe yariko irakora uko bukeye uko bwije kugira ngo imwegure ku vyaha imwagiriza byo kurya ibiturire hamwe n'ubwicanyi. Gushika ubu Perezida Jovenel Moise ntacu arashikiriza kumugaragara kuri iyo ngingo yafashwe n'abashingamateka. Abatavuga rumwe nawe bari bavuze ko hari vyemeza ko Perezida yasinya amasezerano atari make biciye kubiri n'amategeko y'icyo gihugu yakoresheje nabi kandi amafaranga ya leta kandi ngo yagenye mu mabanga abategetsi batabikwiye kandi barya ibiturire.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho inyuma y'ibigize iminsi byibonekeza mu mihinga itandukanye y'igihugu ijanye no kutihanganirana hagati y'abanyepolitiki inzego nkuru z'igihugu zahagurukiye icyo kibazo. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bakoranije ejo kuwa kane Bujumbura babura matari n'abarongoye imigambwe. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu turere tuvugwamwo ivyo kutihanganirana uwurongoye Fredy Mbonimpa yabwiye bamukurira mu ntwaro kugena ibintu vyifashe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatongimana.
Inyuma y'ibigize iminsi vyibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu bijanye no kutihanganiranira hagati y'abanyapolitike inzego nkuru z'igihugu zahagurukiye ico kibazo. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bakoranije kuri uno wa kane Bujumbura babona amatari n'abarongoye imigambwe. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu turere tuvugwamwo ivyo kutihanganiranirana urongoye igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa yabwiye abamukurira mu ntwaro ingene ibintu vyifashe.
Igisagara cya Bujumbura amahoro n'umutekano birakwiye kandi biragaragara kuko benshi niho muba ariko nitwosiga inkore ku maso turabona hamwe hamwe ko bitariko biragenda neza kuko byarigaragaje muri weekend iheze aho muri komine ya Muhaba ikibazo cy'ukutumvikana no gukorana hagati y'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD-FDD ariko ntivyashe ku rwego twovuga ngo birarengeje ariko iyo raporo natezwa kuyitanga kuko mu byo mwiga mu byo muvugana birimo icihutiwe twaragaritse byariko birakorwa n'abashamiranye hanyuma utekano uragaruka.
Umugambwe SNL uri mu yivuga ko ubuzwa gukora politike ku butaka bw'u Burundi kandi wemerewe n'amategeko. Umushinga amateka agatongwasa arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu aranegura inyifato y'abajejwe intwaro.
Aha rero nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe babonye bose mu byo bakora ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira haba mu gipolisi haba mu ntwaro haba mu camanza kuko hari ibintu bituma biba byisubiriza ukibaza izo nzego cyo ziko zirakora cyanye iyo zagiye aha none avuga yuko ari abastanteri bamwe bamwe by'ukuri bakwiye subigwako.
Ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD wagirizwa ko abanywanyi babo aribo baburagiza abandi gukora politike uwuramutswa Evariste Ndayishimiye ntabihakana akemeza ko aho bitariko bigenda neza bikogwa na bamwe bamwe mu banyapolitike bashacoba ko bashobora kudazosubira gutogwa.
Iyo turiko turavuga rero by'amatora keshi turavuga tukavugana twebwe abatwara imigambwe mugabo hari ikindi kintu twibagira. Turibagira abanyapolitike bakomeye bari mu nzego z'igihugu ngaha bakomeye nabo bafise uruhara muri ibi hagize amatora. Ushima ari bafise uruhara ubwa mbere batakwimvira ingene bagira bakugwa. Kwa hivyo yumvira watamatora na zosiga mahoro, baha muka kuruta mbele tukwevgeru tuwari migame. Leri yotu hiko tulalabu kamenga maso ya tuyogumarawa abatuwari migame. Buja tuatuhi henze na honyene ni tumusuwe tulaweneza abo banya migame bari munzego zigihugu, munzego zituwari gihugu. Ni babara nani la nyerera waseru kila leta, baramara majereta, bavita hote traizo. Nubuhemu, tuhihimisi mirongu itatu. Ni seserofe kandi tuzosuragura tutatuvuga tuti seserofe definitive ubu rero birabaye amahoro mu banyamigambwe ntibizosubira kuko tuzosha dufata imyanzuro ikwiye ku buryo bagira ico batinya.
Muri iyo nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima ko harabajejwe intwaro bubahiriza ibikorwa by'imigambwe. Pascal Barandagiye aragaya ariko ababuragiza ibikorwa by'imigambwe imwe imwe akavuga ko atanumwe yabibatumye. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gastos Ndimwo yararongoye iyo nama mu ijambo yashikirije ko yatumwe n'umukuru w'igihugu yasavye ibigize iminsi biba byo kubuza abandi banyepolitike gukora ko bihagarara.
Dusavye mwebwe barumatari mujejwe intwaro abakuru b'imigambo yuko uwo wese azozana imvugo ituma abarundi dusubiranamo, ituma abarundi bategwa ubwoba n'amatora yuko uyo muntu yohanwa bimwe bikomeye. Hariho abadandaza bamwibana cyane cyane bunguruza abantu batwidogira bati twebwe turonse kiraka cy'umugambwe kanaka cyangwa uwundi, baca batubuza ati abo muri umugambwe nimwabatwara musubire gutaha. Tugasaba yuko boreka umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe.
Bimwe mu vyapfunditswe muri iyo nama n'abarongoye imigambwe n'ababura matari nuko imigambwe yose igiye kwinjira muri ya makomite ahurikiyemwo bose ajejwe umutekano. Muri iyo ngingo kandi bikavugwa ko atamugambwe n'umwe wo kugira senda bibazwa utazobikora nawo ukazofatirwa ibihano.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Umuvugizi wa leta ya Uganda Ofwono Opond yiyamirije ivyanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda The New Times vyo kubutegetsi bwa Uganda bwapfunze mirongo y'itangazamakuru yabo kuri internet muri Uganda. Opondo yabwiye Ijwi d'Amerika ko ivyo ari propaganda y'u Rwanda. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ikinyamakuru The New Times cyanditse inkuru yuko Uganda yafunze ibinyamakuru byo mu Rwanda muri Uganda ku buryo budashobora gusomwa ku mbuga za internet. Abantu batari bake mu Rwanda nabo babyamaganye bake ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Twitter, harimo n'uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe. Ariko ukurikije ubutegetsi bwa Uganda ibyo si byo. Ofwono Opondo n'umuvugizi wa leta ya Uganda. Ati mu minota mike nahoze nsoma ikinyamakuru cya The New Times kuri mudasobwa yanjye. Ntekereza ko Abanyarwanda bakomeje n'icyengezamatwara rigamije ikibi. Nk'ubutegetsi bwa Uganda turakomeza kwirinda guha agaciro icyengezamatwara ry'ibinyoma. Niba tutarahagaritse ikinyamakuru cya New Times kwinjira muri Uganda mu mezi atandatu ashize, ntitunafunge ibinyamakuru byabo byose kuri internet muri icyo gihe bafunze umupaka. Ni kuki twabikora ubu ngubu?
Uganda Rwanda Times showed on Uganda Street over the last 6 months when they closed the border. Why should we do so today?
Bwana Opondo yongeyeho ko ubutegetsi bwa Uganda bwabikoze bubigendereye kwima agaciro iby'ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinjaga Uganda hamwe n'ibitutsi itangazamakuru ryo mu Rwanda ryagiye ryandika ku gihugu cya Uganda n'umutegetsi wacu, kuko ngo babonye ari ntacyo byajaga gutanga mu rwego rwo gukemura ibibazo byari hagati y'ibihugu byabyo. Nahubwo nk'ubutegetsi bahisemo gushyira imbere inzira ya diplomasi. Ati kandi ntibyari ngombwa kugira ngo u Rwanda rufunge umupaka warwo, anariyo mpamvu Uganda yaretse wayo ufunguye. Nimubajije niba Uganda igiye gufungura Abanyarwanda, u Rwanda ruvuga ko bafunzwe mu buryo burunyanyije n'amategeko hano, ubwo abakuru b'ibihugu byombi barayi basinya amasezerano bemera ko bagiye gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Uko niko Ofwono Opondo yasubije.
I am not aware of anyone being held only because they are Rwandan.
Ati ati nta munyarwanda n'umwenzi ufunzwe kubera ko ari umunyarwanda. Hari abashobora kuba bakekwaho ibyaha akabafunzwe kandi bageze ku nzego zitandukanye z'ubutabera, ariko ntabwo bafunzwe kubera ko ari abanyarwanda. Bafunzwe kubera yuko bakekwaho kwica amategeko ya Uganda. Niba abanyarwanda bibwira ko hari abantu babo bafunzwe binyuranyije n'amategeko, bakwitabaza urukiko rw'ikirenga rw'igihugu basaba ko abantu babo barekurwa. Opondo naho yongeye avuga ko komiti yashyizweho n'amasezerano ya Angola igizwe n'abanyarwanda hamwe n'abanyayuganda izagenzura ukuri kuri muri ibyo byose u Rwanda rushinja Uganda. Ati kandi ibyinshi bagombe kuba barabivuzeho mbere yo gusinya ayo masezerano. U Rwanda rukomeje gushinja Uganda gufunga binyuranyije n'amategeko no gukorera ibikorwa by'icarubozo abanyarwanda baza muri Uganda, nkuko uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabyanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Nanjye namwandikiye no kumubaza niba Uganda idafite uburenganzira nk'igihugu bwo gufata umuntu wari we wese ikekaho icyaha yakoreye ku butaka bwayo, ariko ntiyagisubiza. Nongeye mbaza impamvu ubutegetsi bw'u Rwanda bushishikariye cyane bake bavuga kuba bafunzwe bukibagirwa abandi banyarwanda babarirwa mu bihumbi bakorera kandi bagatura muri Uganda ari nta kibazo kibagiraho. Asubiza ko kuba hari abantu b'umugumwe badahohoterwa bitavuze yuko abandi badakorerwa amabi, ariko ntiyasobanura iyo migwi itandukanye y'abanyarwanda batuye muri Uganda irimo abagirirwa nabi n'ubutegetsi abandi bakarikwa bakidegembya iyariyo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Twabajije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi nimba we yashoboye gufungura ivyo binyamakuru birimwo The New Times abanyarwanda bavuga ko bifunze, asanga koko bifunguka.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444191931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ejo ku munsi wa kane komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abakandida bazo kwiyamamariza ibibanza by'abasenateur. Iyo komisiyo yasobanuriye abakandida bamaze kwemererwa guhiganirwa ibibanza muri Sena ivyo bakwiye kwitwararika mu gihe cyo kwiyamamaza. Kwiyamamaza bizotangura itariki ya 26 y'uko kwezi k'umunani, ivyavuye mu matora bitangazwa itariki ya 30 y'uko kwezi kw'icenda. Ninguru ya Asumtakaboyi umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Kwiyamamariza mu bazahatanira amatora y'abasenateri bizatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Abakandida 636 nibo bamaze kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga bazatorwamo abasenateri 14, barimo 12 bazahagarara intara n'umujyi wa Kigali, na 2 bazahagarara kaminuza za leta n'amashuri makuru yigenga. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda yasobanura abo bakandida uko bakwiye kuzitwara.
Ubu rero tukaba twabatumiye kugira ngo twumvikane uburyo ibyo byose bizakorwa, uburyo mukwiriye kwiyamamaza gitore birumvikana, kwiyamamaza neza bikagenda neza, mukazaduha abazabahagararira igihe cy'amatora, mukimenyekanisha imbere y'inteko zitora ku rwego rw'uturere aho bizakorerwa, hanyuma rero tukumvikana n'uko amatora azagenda kugira ngo azagende neza nk'uko dusanzwe tubikora mu Rwanda.
Nk'uko bigaragara ku ngingo bihekeye ya komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abasenateri azaba guhera tariki ya 16 kugeza kuri 18 z'ukwezi kwa 9. Abakandida bari bitabiriye inama yabahuje na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora babajije bimwe mu bibazo cyane cyane bifite nk'isano n'uburyo baziyamamazamo. Uyu ni Moranyi Theobald wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko, ubu akaba ari umukandida ukomoka mu ntara y'Iburengerazuba.
Icyo twemera mu mategeko ni uko mwaduhaye ubwo burenganzira. Uko nzabigeraho, that it is my business. icyakabiri mwavuze uburenganzira bujyanye kuba kandida aho bashobora gushyira amafoto kwiyamamaza ibyo bakoresha uko bisabirwa uburenganzira ubu twegereye weekend kampanyi zatangira kuri 26 nk'uko mwabitubwiye nibajije nitwandika bizaba ari akoro ekrite y'akarere cyangwa verbal kuko asanga umuyobozi w'akarere ukabatengerezanya ibyanjye bakakwemerera kuko nitujya muri process yo kwandika dushobora kwandika ariko iyo bigiye kuri reception one stop center ushobora kugera kuri Lomel yenda bikamugeraho nyuma y'iminsi nk'ibiri itatu mu ya minsi dufite ni mikeya nabyibajijeho numve nico mwavuze kubijyanye ku modoka z'abantu ku giti cyabo uburenganzira bwavuze ngo twatanga kopi numva umuntu akwemerera ukayishyira ku modoka ye ntabundi burenganzira wajya kwaka kuko imodoka niye kuko atabishaka yayivanaho.
Komisiyo y'igihugu y'amatora isobanura ko yashyizeho uburyo rusange abakandida bose bazahura n'inteko itora ariko ko bitabujije n'abantu ku giti cyabo kwiyamamaza gusa ngo bazagendere ku mategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza
avuze ati ibyo umuntu azakora ku giti cye ni business uburyo azabikoramo uburyo azabagira ni business y'umukandida bizabe business y'umukandida ariko byubahiriza amategeko n'amabwiriza hari.
Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo 12 batorwa bahagarariye intara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali abasenateri babiri bahagarariye amashuri makuru ya leta n'ayigenga abasenateri 8 bashyirwaho na perezida wa Repubulika n'abasenateri 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda abasenateri bazaba bafite manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda kandi harabakora mu burezi n'ababuhoramwo mu gihugu basanga inyongera ingana na 10% ku mushahara w'umwarimu atagisha yahinduye ku kugene umwarimu abayeho. Ni mu gihe harangiye amezi 6 leta y'u Rwanda ifashe ingingo yo kongera umushahara kubigisha mu mashuri y'intango n'ayisumbuye. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagire ubusa ari Kigali.
Mu masaha yegera saa sita z'amanywa kuri kimwe mu bigo by'amashuri mu Rwanda, abanyeshuri bo mu mashuri abanza barataha mu nzira zitandukanye, abo mu mashuri yisumbuye bo ntibarataha. Bamwe mu barimu babo barataha kwikisari ngo babone uko bagaruka kwigisha, abandi baraguma ku ishuri byose biraterwa n'amikoro ya buri umwe. Ni mu gihe amezi 6 asagaho iminsi mike ashize ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe umwanzuro wo kongerera mwarimu 10% ku mushahara hembwa. Iyo nyongera yemejwe n'inama y'abaminisitiri mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2019 itangirana n'ukwezi kwa kabiri. Irareba abigisha mu bigo by'amashuri ya leta cyangwa se bifashwa na leta mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Mu mibare umwarimu gitangira akazi mu mashuri abanza afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye 6 cyangwa se AD yahengaga 42,000 by'amafaranga. Arahembwa 46,200 bivuze ko hiyongereyeho 4,200. Naho wigisha mu mashuri yisumbuye yararangije icyiciro cya kaminuza afite impamyabumenyi ya A0 yahembwaga 125,000. Ubu byabaye 137,500 hiyongereyeho 12,500. Ese iri 10% hari icyo ryahindura ku mibereho ya mwarimu idakunze kuvugwaho rumwe? Nyuma yo kwibaza icyo kibazo n'ibindi, Ijwi rya Amerika yasubijwe n'abakora umurimo wo kwigisha n'abawuhozemo. Duhereye kuri uyu murezi wigisha mu mashuri abanza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Twabonye ko nta gishya badukoreye n'ubundi gihindutse, keretse nibura bavuze ngo dufashe wenda amafaranga angana gutya tuyongeye ku mushahara wa mwarimu, ariko 10% rwose riri nta mpinduka.
Mu bihe bitandukanye mwarimu yakunze kwinubira umushahara hembwa avuga ko ari ntica n'ikize, kandi ko ari nawo ntandaro yo kudindiza ireme ry'uburezi. Imvugo iracyari yagindi nyuma y'amezi 6 abarimu babongeje 10% by'umushahara.
umurezi runaka yavuye mu rugo abana bakeneye kurya nawe ntiyariye rimwe na rimwe ntiyambaye neza nk'uko byari bikwiye nka mwarimu byuka agenda rimwe na rimwe ashobora no kwinjira mu ishuri ugasanga bitewe na bya bibazo yasize mu rugo ntabwo ari gukora akazi nk'uko bikwiye
ntabwo waza kwigisha mu rugo uziko wasize ikibazo gikomeye uziko umwana wawe atangiye ku ishuri kubera ko yabuze minerivare kuzigishe neza ibyo rero bishobora kuba byadindiza ireme ry'uburezi
hambere ariko mwarimu mu Rwanda yafatwaga nk'umuntu ukomeye kandi wubashywe mu muryango abarizwamo gusubira habanye kumva ibijwi rya Amerika yegereye umusaza Pierre Damien Nyarwaya wo mu karere ka Bugesera yatangiye kwigisha mu 1970 ubu ntakiri mu burezi kuko adafite impamya bumenyi bimwemerera yatangiye ahembwa amafaranga 4,336 umvuko yakoresheje umushahara we wa mbere
tugitangira gukora twamaraga amezi atatu bakabona kuduhemba ariko mwa yo mezi atatu amafaranga yazera imwe nguri nyana y'ishashi nyihadata ntiwarakoze kunyigisha ayo mukangara nziza ndayigura ndamushimira mwarakoze dore nyana tekereza umushahara w'amezi atatu ubusi nk'aho iki gihe mwarimu ya ashobora kwigurira inka akabona n'ibyo asagura muri ayo mezi atatu
kuri ubu kwitwa mwarimu bifatwa bite mu muryango abarizwamo ni igisubizo cy'abanyiri ubwite
kwitwa mwarimu ubu ngubu rwose ni izina riciriritse inyuma y'ayandi yose ntabwo wabwira umwana ngo uzagende ngo ube mwarimu rwose reka nawe ubwe muri karitsiye deja tugereranyije n'ubuzima bw'abantu muri rusange nubwo rwa mwarimu usanga ari rwo ruciriritse
bura nuko abarimu badakora imishinga si uko ari injiji ahubwo ni ikibazo cy'amafaranga bagomba gufata
abatakiri mu burezi bose iyo nyongera y'10% ku mushahara wa mwarimu bayivugaho iki
shiro birahanitse ubuzima buragoye nk'umuntu udafite inzara abamo kugira ngo azayigonde ikodeshe ni ikibazo tekereza mwarimu utazabona ko arihera umwana we kandi ariho yigisha abantu
kubakiri mu burezi bo basanga n'ibikomeza uko berejo hazaza habo hazaba mu mwanga yuzuye ingorane
ejo hazaza hacu n'ubundi biracyagoranye tumeze nka kwa kundi nyine uha umwana avuga uti mwana uyu munsi urenge nta terambere rindi dutegereje ubu ngubu turi gukora nk'abakorera Imana
tubaho kugira ngo umuntu areke imbere ye byazagenda neza niba umwana wanjye ataziga ejo hazaza hanjye hazaba hahagaze
leta y'u Rwanda igira inama mwarimu kugana amakoperative nk'umwarimu sako kugira ngo imwunganire mu bikorwa by'iterambere ariko nayo ugasanga mwarimu ahora avuga ko idahindura imibereho ye ikigaragara ufatiye ku mushahara mwarimu wo hasi ahembwa batubwira ko yemerewe amafaranga y'inguzanyo ari hagati y'ibihumbi 700 na 800 yakwishyura mu myaka itatu gusa mwarimu akomeza gusaba ko igihe ibyo byose bitarabaho byibura yashyirirwaho iguriro ryihariye rya mwarimu nk'uko hariho iguriro ryihariye ry'abapolisi n'abasirikare
isoko rya mwarimu ku biciro bihendutse ugereranije no ku yandi masoko byafasha mwarimu cyane ko ugendeye nyine no ku mushahara wa mwarimu urabona ntabwo biba bihuje n'ibiciro biri ku isoko
aho bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mukunda radio ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ndi mutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu byo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.